Negere inebeyawe zani bimazi jamashine guririmbirindirimbosha zamashine ni chubahiro niwe ubereye kushimwa negere Zanyibimazija mashine Uririmbirindirimbosha Zamashine nichubahiro Niwe ubereye Gushimna